amatora mbere none ko bamwe baratanguye kuza baratora mu bihe bidasanzwe abantu bamaze iminsi icyo bita amaproteste dayegereyegere bamaze iminsi bari muhira bameze nk'abugaranywa abantu bigira muhira abantu bakorera muhira urumva rero ibyo bica bituma umuntu yibaza ati mbe none muri abo bantu babiri muri abo bashinga ntahe babiri ubuza gushobora kutubwira ijambo rituremesha n'uyuhe twari turamaze kubona Trump ariko aritoza ukuntu akankabira abantu ukuntu atabasonera turamaze kubona Biden ukuntu ariko aritoza ibyo agomba kuvuga abititinganya ntabivuge neza ibyo rero byose nibyo jewe ngomba kuraba yuko uyu munsi bashoboye kubigira neza batabigize nk'uko bahora babigira
namwe Professor Lionel Mesha ibintu murindiye kuraba muri izo mpari zihava ziba mu masaha ari imbere ni nk'ibi
ego cyane murakoze cyane mushinga nahe nkundikije turaza kuraba uko ngene ibintu by'ikibazo cya COVID-19 kiracyari ikibazo kigiteye amakenga cyane cyane abanyagihugu hamwe abakoresha hamwe n'abadandaza baracyari kuguma bagerageza kubandanya imirimo ariko leta irakwiye kuguma ibandanya itanga intege nk'izo yari yatanze mu minsi iheze urumva ndaza kuraba imigambi bashyira imbere mu kugerageza gufata mu mugongo abakoresha n'abanyagihugu kugira ubutunzi bushobore kuzamuka muri izi ngorane zatewe na COVID-19.
Professor Atanas Gahungu, ukuntu baza kwishyura, ukuntu baza kwishyura ibibazo by'umumenyeshamakuru ahambaye cyane rwose ku isi hose ababaza ibibazo, ukuntu bava bishyura ibyo bibazo, murabona gushobora guhindura aha abanyamerika bahagaze ku byerekeye ukuntu bazatora mu kwezi kwa 11 aho itariki zitatu
nk'uko nabivuze abantu benshi twaramaze kuraba aho tuzotora mugabo hariho benshi bazoza muri aya matora bariko bararaba ati mbe noneho uzodufasha n'uyuhe hariho rero abo bantu baje batemera neza biriko biraba hariho abaje babona yuko ibyo bamaze iminsi babwirwa bishobora kuba bitari byo ku byerekeye Biden cyangwa ku byerekeye Trump ubu rero tuzakuraba yuko abo bantu badafite icyo bahagaze ko batemera byose yuko aba Trump aba Biden ashobora kubahindura mu mutwe bagaheza bakamutora batowe umutoye
mweho Professor Lionel Mesha izo mpari zirashaka gutuma abantu bahindura ivyiyumviro canke aho bigeze ubu abanyamerika benshi baramaze gufata inkingo zerekeye ukuntu bazotora
ego ivyo ni vyiza cane kuko amadeba niho iyo bayashize kuri television abitoza niho bashobora gushikira abanyagihugu benshi ariho abanyagihugu benshi batabazi batazi imigambi yabo ariko bashoboye kubabona muri teva bakumva amajambo yabo abo ari abanyagihugu benshi iyo habaye amatepa bakabumviriza bishikira abantu benshi aho rero birashobora gufasha nk'abatari bwamaze kuyumvira aho bazotora birashobora kubafasha kuraba aho bashobora gutora bijyanye n'imigambi bifuza
hari ibirego byashyikirijwe muri minsi bivuga ukuntu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashobora kuba atatanze amatagisi akwiye ku mafaranga menshi yoba yararonse nk'uko twabyumvise ariko perezida Trump yarahakanye ivyo birego ivyo bishobora kugira icyo bihinduye mu kuntu abanyamerika babona ayo matora
ibyo hari aho bitogira icyo bihindura mushinga ntahe Frederico kuko ibintu Perezida Trump amaze kugira ku bandi bantu byotumye bagira ingorane zo gutorwa wewe ntacyo bihora bimutera nibaza ko atacyo bizohindura ahubwo ikintu kizohindura byose abantu biteze jewe niteze kumva ni uko tubamaze iminsi bavuga yuko Trump bamutora cyangwa batamutora atazokwemera ibyo amatora yagize igihe hatotorwa we ibyo rero jera akeneye kumva yuko umushinga ntawe wala yobibaza hanyuma umuntu akamenya neza ku bademokrate kumbure yihugira igihindutse ku barepubulika sinzi ko hari icyo hinduka naho ibyo by'amatasi byo bimaze iminsi bivugwa biramaze kuva atorwa mu muri demiseze niko byavugwa n'ubu niko bikivugwa ahubwo ubu gusa nuko bagomba kubishyira hanze ntacyo bizohindura kuri jewe.
Professor Lionel Mesha hari ikintu izo bintu bishobora guhindura na Professor Atanaza avuze ikibazo gihambaye cyane wose cy'ukuntu muri iki gihe havugwa amakuru avuga ko ekana perezida yarabivugiye avuga ko ashobora kutemera ibizoba byavuye mu matora mu gihe ayo matora atoratsinda akaba ayo makuru ariko aratera amakenga abatari bake izemwe mu bivuga kwi
egome dusubiye ku kibazo cy'amatagisi ukungene amakori y'abadandaza hamwe n'abatadandaza harugwa si kumwe urumva ashoboye kubisigurira abanyagihugu aho abantu bashobora kuronka intumbero ariko bica bizana ikindi kibazo y'ukungene ibyo bakwiye gusubira ku kwiga ukungene bogabaniriza abanyagihugu nabone amatagisi aho bashoboye kubivuga uno munsi ibyo navyo nevyo fasha abanyagihugu kumenya aho bazotora ko nabone barifuza yuko amatagisi yabo yogabanuka ku kibazo cy'ukwizera ibizova mu matora icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko muri demokarasi ubutsinzwe uwo ari we wese ni byiza ko yuko bose bobyifatamwo neza hama bakemera uzotsinda mu matora atamatati arinze kubamwo ibyo niho byo baziza kuko demokarasi nicyo isaba.
Professeur Lionel Mesha, Professeur Atanas Gahungu, murakoze cyane rwose ku byimbo mushikije z'impari zitegekanijwe mu masaha ari imbere. Murakoze
cyane Frederic.